Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo by'iki gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri uyu munsi wa kabiri tariki 28 ukwezi kwa karindwi umwaka w'2015. Inshuti zacu bavandimwe, mwaramutse neza, ikaze kuri radio yanyu. Muri studio muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ubu ni saa 11 n'igice za mu gitondo I Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Uwo ni umuturage wo mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda avuga ku kibazo cyo guhindura itegeko nshinga ry'igihugu. Ni umusogongero wa kimwe mu biganiro tuza kubagezaho mu kanya, turahera ariko ku makuru. Ijwi rya Amerika, amakuru yo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, baramutse neza.
Ndakuramukije Jenny. Abarorerezi mu by'amatora b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI bamenyesha ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu Burundi mu ndwi iheze atitabwe na bose kandi ntizigiwe n'imigwi yose. Muri raporo yasohotse kuri wa mbere, abo barorerezi bamenyesha ko Perezida Nkurunziza yatsinze amatora atarimwo umwidegembyo byo gushikiriza ivyumviro kandi ngo yabaye amaradiyo yigenga yarugawe. Ati naho byagaragaye ko ku munsi w'amatora umutekano wari wose, ayo matora ntiyitabwe n'impande zose kandi ntizigiwe na bose. Ati naho Perezida Nkurunziza yatsinze ku majwi 69%, haracari ukutumvikana ku kwitoza kwiwe ku kiringo kigira gatatu kandi ngo ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ngo ntibivyemera. Perezida Obama wa Leta Zunze za Amerika atekanya kugendera ku cicaro c'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika kiri Addis Ababa muri Ethiopia kuri wa kabiri. Mu mubonano yagiranye na ministre wa mbere wa Ethiopia Haile Mariam Addis Ababa kuri uyu wa mbere, Perezida Obama yamenyesheje ko ibyo bihugu byabo uko ari bibiri bifitaniye ubucuti bukomeye muri byinshi, ariko yaravuniye akagohe Leta ya Ethiopia kikwiye korohereza abamenyeshamakuru n'imigambwe itavuga rumwe na Leta gukora mu mwidegemvyo. Perezida Obama yaravuze kandi ku ntambara ya bene gihugu iriko ibera muri Sudani y'Amajyepfo. Ati igihugu ca Sudani y'Amajyepfo kirashobora gufatirwa ibihano mu gihe itariki ya 17 z'ukwezi k'8 uyu mwaka bihaye yogera ata amasezerano yo guhagarika intambara azoba arasinywa, tutibagiye no kurungika muri ico gihugu inteko z'akarere zija kugarukana amahoro n'umutekano. Mu gihugu ca Somalia, abantu bashika 23 nibo bamaze kumenyekana ko bafuye bahitanywe n'ikibombe caturikijwe n'umuhari wa Al-Shabab kuri wa mungu kuri hoteli yitwa Jazir Palace iri mu gisagara ca Mogadishu. Gushika ku munsi wa mungu, abantu 18 nibo bari bamaze gufa, abandi 5 bacikanye kuri uyu wa mbere. Harimwo n'umushinwa akora mu buserukizi bw'ico gihugu muri Somalia yari yakomeretse cyane. Muri abo bafuye harimo kandi n'abamenyeshamakuru 2 b'abanya Somalia. Iyo hoteli isanzwe ikoreramwo ubuserukizi bw'ibihugu by'Ubushinwa na Misiri, yarimwo kandi n'ibiro by'abashinga amateka n'abamenyeshamakuru. Perezida Obama asanzwe ari mu rugendo muri Ethiopia yateye ivyatsi ubwo bwicanyi, ati imigwi y'iterabwoba nka Al-Shabab nta kindi izi atari ukwica no gusambura. Ati bakwiye guhagurukirwa bakagwanywa. Igihugu ca Turukiya catumye ko kuri wa kabiri inama izogihuza n'ibindi bihugu rutura bigifasha kwivuna umwansi. Intumbero y'iyo nama kuzoba ari ukurabira hamwe ibijanye no kugweramirwa kw'ico gihugu ndetse n'ibitero by'indege kiriko kiragaba ku migwi y'abagwanyi ba Leta ya Islamiste bari muri Siriya n'abarobere b'abakirde bari muri Iraki. Turukiya casavye iyo nama cisunze ingingo ya 4 iri mu masezerano ari hagati y'ivyo bihugu. Amasezerano yemerera ivyo bihugu ko mu gihe kimwe kigeramiwe mu bijanye n'umutekano gishobora kwitabaza bigenzi vyacu. Ivyo biganiro bizoba bije mu gihe mu gihugu ca Turukiya hamaze iminsi havugwa ubwicanyi ku rubibe ruri mu bumanuko gihana na Siria kandi mu gihe ico gihugu kiriko kirongereza ingufu mu kugwanya iterabwoba. Urudandazwa rw'abantu rwaratungishije abatari bake ku isi mu gihe rusiga imiliyoni z'abantu mu buzima bwo gukoreshwa nk'abacangero. Ivyo ntivyavuye muri raporo ya Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika isoka uko umwaka utashe kubijanye n'agateka ka zina muntu. Iyo raporo ibandanya ivuga ko ugo rudandaza rwabaye uburyo bushashe bwo kugira abantu abaja aho abakobwa n'abagore n'abana badandazwa, ahandi naho bagakoreshwa ubuzi bugayitse aho bahembwa intica ntikize. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry amenyesha ko ugo rudandaza rwinjiza imiliyaridi ijana mirongo itanu z'amadolari y'Abanyamerika ku mwaka.
Aloizi, urakoze kuri aya makuru. Inshuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Turi no kuri interinete kuri radio yacu voa.com. Ubu tugeze noneho ku mwanya w'inkuru nyamukuru. Dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari. Inama nshinga amateka y'u Burundi nshya yatowe kuri 29 y'uku kwezi gushize yateranye kuri uyu wa mbere. Agaton Rwasa n'abashinga amateka 19 bo mu mugambwe we FNL bitabye iyo nama. Abadepite batowe ba UPRONA ya Charles Nditije, ni ukuvuga urundi ruhande ruri kumwe na FNL mu runani Amizero y'Abarundi, bo ntibitabye iyo nama. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni yakurikiranye imirimo y'iyo nama adutegurira iyi nkuru.
Nyakubahwa urongoye iyi nama ukabudukurira no mu myaka. Nagira nsabe mbere y'uko dutangura kwiga iyi nteguro rero mubanze mutubwire abashinga amateka batowe, munasabe yuko vyomanikwa kuko birafise akamaro kuko abatatonze uno munsi guhera uno munsi ndibaza ko amateka atangura guharura kugira ngo bibaye ngombwa baze basubirizwe. Murakoze.
Ubu ni Edouard Uwimana asanzwe ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, nawe nyene asanzwe ari mu batowe. Aho yariko asaba inararibonye yari mu baraho ariko wahavuye arongora ibikorwa yabaye Makirena hayo ava mu gambwe Sende DVDD kuko arakuriye bose. Yitwa Terence Dikumasabo ava mu runana Mizero y'Abarundi ntiyari yitavye ivyo bikorwa kuko ari ku ruhande rwa Karoli Nditije. Ibikorwa vyategerezwa gutangura isazi tatu vyatanguye isazi tanu. Isazi tatu zageze Agatongo ase yamaze kuwashika. Abantu bose wabona ko batangaye kuko mo bari biteze kubona uwo mukeba mukuru wa Petero Nkurunziza atarimwo. Hahavuye haza abandi batowe mu runana Mizero y'Abarundi baca bagera kuri 19 bose n'abayoboke ba FNL ya Agatongo asa. Uwo munyepolitike asanzwe atavuga rumwe na Leta y'u Burundi yaziguriye abamenyesha makuru icamutumye afata iyo ngingo yo kwinjira mu nama nshinga amateka kandi yari yahamagariye abanywanyi biwe kutaja gutora.
Amatora yarabaye uko yabaye kose yarabaye. Uyu munsi tugeze rero aho tugira icyo dukora bivanye n'ibihe tugezemo ibyo ari byo. Mu gihe bose bagumye bavuga ati nimwumvikane izo nduru zihari zihere, igihe tukirindire rero ko izo nduru zihera biciye mu kumvikana mu kuganira, nicyo buza yuko turakora ibyo tubashije gukora.
Umuntu yovuga yuko mwemeye ivyavuye mu matora.
Yereka kugondera amatora yarabaye, abantu bose barayimiriza. N'uyu munsi n'amakuru bose bavuga ati amatora yabaye siyo. Mugabe ivyo ariyo byose, muri ivyo bitari ivyo, abanyagihugu bari n'ivyo bavuze, bari n'ivyo batumye, barasabwe yuko baserukirwa. None uyu munsi tubimye ubwo burenganzira bwabo, hoho aricyo twaba turiko turabafasha. Mu gihe turindiriye yuko kumbure izo mpari zose zihera, ibishobora gukogwa byo babirakogwa.
Mu matora y'abajenama wa makomini n'abashinga amateka, Agatongwasa yari yasavye abanywanyi biwe kutaja gutora. Mu matora y'umukuru w'igihugu, Gwasa ntigeze amenyesha ahagaze. Mu matora y'abakenguza amateka nayo yabaye kuri wa gatanu, abajenama wa makomini batowe mu Mizero y'Abarundi ntibagiye gutora abakenguza amateka. Abari bitavye bamenyeshejwe ko itegeko ryavuye kwa Agatongwasa ataoja gutora. Tumubajije ico kibazo yishuye gutya.
Barashaka ko batagiye gutora ku mvuzi wabo. Bwabo ivyo jenja mwo bibaza bonyene.
None urunana Mizero y'Abarundi gwasambutse. Agatongo asa natomora neza niyo bazoja muri leta canke batazojayo. Nahakana kandi ntiyemera niba urunana mizira abarundi gwasambutse
urunana ne gwasambutse kimwe cyo cyumumenya nuko inani zibaho mu gihe cy'amatora y'amatora yatariho ibyina n'ibindi mugabo nimba bataje uyu munsi ndindirutse wabone cyo cyangwa wabona hijya hejo ikiza uwo bataje wo musange aharuka mubaza bari ngai buje
kurundi ruhande gwamizira abarundi no kuvuga ruhande gwa Iprona irongowe na Karolindi Itije bavuga ko bagwe mu gahundwe Tasensi Bomana asanzwe ari ku ruhande gwa Nditije avuga ko atampamvu boje muri mashinga mateka
twebwe nyene twari ku mariste tutagiye kwitora tukabuza nabandi gudutora none uwo yari kuba mu sitanteri twabujije kuja kwitoza uwe ntiyarakeneye ico kibanza no kwaba rukuraba ibibanza twojamo ko hara bari kuba abakenguza amateka akaba atamariste ya mizero yagiyeyo kubera tutemera ayo matora ukurabona yoyo twayatanga dutevye ayandi twari twayatanze imbere twibaza tuti ko hari ibiganiro hazoboneka umuti w'ikibazo cha manda ya gatatu
nawo biruko agatongo asawe avuga ko yanse ko habaho abo bitabanya kuri boca basimbira muri ivyo bibanza
subisubirako nimufata uruhande rumwe ngo mureke urundi none iyo se nitumaze kuyandikira yuko tutari mu matora iyo nyene ikavuga yuko uwo zoduhijwe ko rizobimva gusa yabihinduye bigenze gute none uyu munsi abo bantu ayo majwi yabo tuyaterera mu gisanze hama bice bigenda gute hama ntimwibagire bega muri politike y'u Burundi ibintu byifashe ubu ntabareho boca babitarukira zanya kuri zose ntimuzi ko zibaho
naho muvuga gute hariho aba FNL bamaze iminsi biwanyu bayoboka bamaze iminsi bicwa mbega ivyo nabyo mbivuga kwiye
ngo n'ubunyamaswa ntabwo byakabaye yuko mu gihe cya none umuntu mutavuga rumwe muri politike woja kumwica biteye isoni rero kuba hari inyifato mamwe nizo
warongoye FNL yigenga aguma yemeza ko atemera ibyavuye mu matora naho yinjiye mu nama nshinga mateka ibikorwa vy'iyo nama nshinga mateka nshasha bizobandanya no kuri wa kabiri aho bazoca bashiraho itegeko rigenga iyo nama nshinga mateka no kuvuga règlement d'ordre intérieur mu gifaransa ku munsi wa kane naho bace batora inzego zizorongora iyo nama nshinga mateka ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
kani yari yoyose nta ukwiye kwigira sinda yibazwa mu gufata ingingo zose zikingira umwana kuko ataruhara na rumwe afise mu matate
tubara batwikendera nguko natwe tutabyaye
Ladies and gentlemen
Save the children
akona kama mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
Murumva radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda imibare y'abarundi batahuka bava mu Rwanda irimo kugenda yiyongera ku mugoroba wejo kuwa mbere abinjiraga n'abasohokaga ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ufata ku ntara ya Kirundo na karere ka Bugesera babaruraga abari hejuru ya 300 abatahuka cyane baracyari abari bicumbikiye ndetse n'abari bacumbikiwe mu miryango ni inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa
Impunzi z'abarundi zari zarahungiye mu Rwanda zikomeje gutaha umunsi ku wundi mu ngeri zose. Abakomeje gutahuka kuruta barimo bari bacumbitse mu miryango cyane mu mujyi wa Kigali. Baraza mu modoka zabo n'imiryango yabo. Bagera ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi polisi ikabanza gusaka imodoka zabo bakabona kugana binjira n'abasohoka. Barafungura imodoka zabo nk'amajipu gasangamo ibikoresho byo mu rugo, za matera n'ibindi. Impamvu zituma bahunguka ziratandukanye ariko igaruka kenshi. Nuko batashya atari ukuba umutekano wagarutse mu Burundi. Ahubwo ngo imibereho yazambye Uyu mugore ku masaha ya saa 7 n'igice yerekeje Ngozi akuru yivarisi nini nyuma ye.
Turasubiye nyene kubera ubuzima bwa hariya bugoye muga ntabwo dosubiye kubera twishimye kuko n'ubundi umutekano turazi ko atari wose kandi turazi yuko igihugu kitazishobora kuronka amahoro n'umunsi n'umwe bikimeze manda ya gatatu igihari nta mahoro twiteze kuronka mu gihugu gusa bibaye ngombwa kubera impamvu z'ubuzima dufe kugenda turabe kubera benshi bataye ubuzi abandi bati byabo
harimo n'abavuga ko bajyanye abana ku mashuri bityo ko kubagumisha mu buhungiro bishobora kuzabaviramo ingaruka mbi nk'uyu utifuje ko amazina ye yumvikana mu itangazamakuru yari n'abana babiri mu modoka berekeje Bujumbura mu murwa mukuru w'u Burundi.
Turatashe ego mugaje we ndi Burundi ntanye nje gutora umwana kubera hageze ko baca ku ishuri.
Hari yindi miryango sigaje se
bo basigaye inyuma abandi ego yaza ko n'umwana yaheze ibibazo zoca subiranye
azagaruka mu Rwanda.
Ego
nibwirira ko nabo mu muryango bazaje kubaza.
Oya kushiko sindabona ko ikibazo cy'umutekano gikwiriye mu Burundi.
Ngo mugiye he?
Bujumbura.
Muvuye he?
Rwanda.
Bujumbura mugiye ko ritse?
Tugiye kwiga.
Mugiye kwiga?
Ego.
Wigaga amakangara.
Mashuri ni aheza ni twajije bibaza.
Wigaga amakangara. Wigaga amakangara.
Abakomoka
ku ntara ya Kirundo batahungiye kure yayo bakunze guhitamo gutaha mu bihe bya nimugoroba nk'uru rubyiruko. Ugiye Burundi ugiye hagaruka he?
Agara mu Kirundo.
Wabaga hehe?
Ngaho inemba nyine.
Wabaga hano?
Inemba ho ku mudugudu wa Nemba.
Ugiye Burundi w'Ikirundo gukora ikiza?
Ndahakomboye nyine. Ndakora abona y'iwacu.
Uratahutse mu yandi magambo?
Nzagaruka ariko.
Wowe bimeze bite?
Ndahungutse.
Urahungutse? Wabaga he?
Nemba.
Ufashe ingingo yo guhunguka gute?
Kuraba abandi. Kuraba abandi.
Nubwo abatahuka biganjemo abatarahitiye mu nkambi ngo hari n'abarambirwa ubuzima bw'inkambi bagahitamo gutoroka abo nibashaka no kubigaragaza mu itangazamakuru. Uyu mushoferi wa taxi minibisi itwara abagenzi mu karere ka Bugesera yadusanze ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi yaratwaye ababaga mu nkambi ya Gashora.
Uyu tubatwara harabaza afite ubwoba ko nibagera hakurya bataza marakabiri azabica cyangwa se uko mukuru bahabwa we benshi nabo bafite ubwoba akore ko imiryango bafite avuga ati abana babayeho nabi mu nkambi iki kadusubira hakurya iwacu turebe ko nibura hari icyo twaronkayo.
Aba mwarimu bakuye hehe?
Agatubavanye Gashora
bavuye mu nkambi.
Uretse
kwihera ijisho iby'ingendo z'abatahuka mu Burundi naho ubundi abemera ko bari barahunze ni bake ukurikije uko ingendo zihagaze umunsi ku wundi imibare iragenda yiyongera. Kuri uyu mugoroba babinjira n'abasohoka ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi Nemba barabarura basaga 370 bari bamaze kwerekeza mu Burundi. Amakuru twakuye ku baturiye amayera yari yarafunzwe afata ku ntara ya Kirundo harimo ku munzenze mu murenge wa Kamabuye nuko ngo n'abarundi bari bacumbitse mu miryango batangiye gutahuka buhoro buhoro. Nubwo bimeze bityo haracyari n'abandi barundi bake bari baratahutse nyuma bongera guhunga. Abo ntibashobora no kwegera ubutaka bw'u Burundi kuko ngo bafite ubwoba bwo kuba batabwa muri yombi. Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika inemba ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuvuye mu Burundi tujye mu Rwanda aho abagize inteko ishinga amategeko abadepite n'abasenateri ejo bakomeje ibiganiro bagirana n'abaturage ku kibazo cy'itegeko nshinga. Kuri uyu wa mbere mugenzi wacu Asumuta Kaboyi yakurikiranye ibiganiro byabo n'abaturage b'akarere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo.
Kuri uyu wa mbere itsinda ryasuye abaturage bo mu murenge wa Muhanga akarere ka Muhanga ntibabonye byinshi bifuzaga ku baturage kuko ibisobanuro abaturage bari basabwe n'abadepite ko batanga ku buryo itegeko nshinga ryahinduka atari byo bahawe. Uyu ni depite Nyirasafari Esperance wasobanuriraga abaturage icyo babifuzaho.
Turaza guha ijambo ibyiciro bitatu. Hari abanditse basaba ko iyi ngingo yavugururwa ijana n'imwe, ikindi barifuza ko yavugururwa ite, ariko noneho hari ikindi cyiciro dutekereza ko gishobora kuba cyaracikanywe no kwandika, abashobora kuba bataranditse niba bahari. Hanyuma turaza no guha n'ijambo niba hari abahari ababa batifuza ko iyi ngingo ivugururwa, ari nayo mpamvu hazaba n'amatora kugira ngo ari akemura impaka.
nubwo abaturage basabwaga gusobanura umubare wagenwa kuri manda y'umukuru w'igihugu benshi babwiye abadepite ko bifuza ko Perezida Paul Kagame yazabayobora ubuziraherezo abaturage bakomeje kwibutswa kwitegeko nshinga ridakorerwa umuntu umwe nta cyahindutse mu bisubizo abaturage bahaye abadepite
iryo tegeko nshinga nge ndumva rwose twange tukamutora hari kire twageraho kirenze ndifuza ko twakongera tukamutora indi myaka 7 yo kutuyobora
njewe nifuza ko manda ya perezida wa republika ya tuyobora igihe ananiriwe
umugihe kingana ikino niba utemera ko abandi bibubuzira herezo wabaha manda ingana iki
abandi byaba nk'itatu gusa bakarekera
manda ye reka twe kumurusha kuko aho ageze atigirira haryoshye ubu tuba biri mu perezida ibintu byacu yabikemo kabisa amazu yacu yaseruzwa yabakikije ubu mutekere rero abanza dusunike nk'imyaka 14
natonyeke hazuva niwe avuga ati none banje nimutekere namwe
njyewe icyo nisabira nuko ririya tegeko ry'ijana na rimwe mwari duhindurira tukazongera tugakomezanya n'izindi manda zose azayobora abashije tukaba turi kumwe nawe kuko nta nundi twabona twebwe tumusimbuza kubera ibyiza yadukoreye
ikibazo nabashije ariko muragerageza mu kisubuze nuko nababajije ngo ibyo mwifuriza Paul Kagame turi kubyumva ariko mugerageze munatekereze habaye niba munabyifuriza undi wundi niba mutabimwifuriza muvuge ngo habaye hari undi mu perezida ujeho twamuha igihe kingana gitya kuko bizadufasha twebwe ugukusanya ibitekerezo no kumva icy'abanyarwanda benshi
murakoze turashaka Paul Kagame nta wuri Paul Kagame niyo yasimburwa agasimburwa kubwe
wowe urifuza ko undi mu perezida twamuteganyiriza
Usibye abaturage batangiye gusurwa muri ibi bihe abagize inteko bazanareba n'andi matsinda y'abantu babaka ibitekerezo ku itegeko nshinga ryahinduka cyane cyane ku bijyanye n'umubare wa manda y'umukuru w'igihugu ariko hari n'abamaze gutera intambwe yo gusaba ko n'izindi ngingo zidakigendanye n'igihe nazo zahindurwa izi ngendo z'abagize inteko ishinga amategeko zizarangira mu kwezi kwa 8 Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Chute zacu ubu noneho Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Nuko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abashinwa babuharanira babitangaje Mu minsi ishize abategetsi b'Ubushinwa bataye muri yombi abanyamategeko n'abaharanira impinduka 169 bamwe bafashwe ababa batabizi abandi bafungiwe ahantu hatazwi bose bamaze kubahata ibibazo barabarekuye abafashwe barimo abavoka bakorera ibigo bikomeye by'abanyamategeko batandatu nabo mu kigo cyitwa Fengrui cyo mu murwa mukuru w'Ubushinwa Beijing cyunganira mu mategeko abantu b'ibyamamare baharanira uburenganzira bwa muntu nk'intiti Ilham Tohti wo mu bwoko bw'aba Uyghur ubu uri muri gereza umukwabu wo guta muri yombi abanyamategeko watangiye ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 7 ubwo Wang Yu umwe mu bavoka b'ikigo Fengrui yazimiraga yabuze amaze kwandikira bamwe mu nshuti ze ubutumwa bugufi bwa telefone zigendanwa SMS ko internet n'amashanyarazi bamaze kubica iwe birahagarara kandi ko abantu barimo bicurugirwe kugira ngo binjire iwe ku ngufu. Wang Yu aburanira abantu benshi bazira guharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa ubwisanzure bw'idini barimo abayoboke ba Falun Gong itorero ritemewe n'amategeko mu Bushinwa. Zhu Jifeng umuyobozi w'ikigo cy'abavoka Feng Rui nawe yatawe muri yombi azira kuburanira mu nkiko Zhang Miao umunyamakuru w'Umushinwa wakurikiraga imyigaragambyo ya demokrasi yo muri Hong Kong. Mubo umucamanza atigeze yumva bamaze gutabwa muri yombi harimo avoka uzwi cyane Li Heping wunganira mu nkiko undi mugenzi we w'impumyi akaba n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu Chen Nguang Cheng. Li Heping ahagarara mu nkiko kandi abantu benshi leta yirukana mu byabo ku ngufu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihangayikishijwe cyane bikomeye nuko inzego z'umutekano z'Ubushinwa zishobora kwitwikira itegeko rishya rizigenga maze zigahonyora uburenganzira bwa muntu kubera ububasha bukabije ryazihaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba ikomeje Ubushinwa kubahiriza uburenganzira bw'abenegihugu bose iyo bava bakagera no gufungura abantu bose baherutse gutabwa muri yombi bazira gusa ko baharanira kurengera uburenganzira bw'abaturage b'Ubushinwa.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Chuti z'ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu by'igice cya mbere biri hafi kurangira. Mbere y'uko dusezeranaho ariko Aloyizi Bigirimana ari hano muri studio abanze atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Abarorezi mu by'amatora bishyirahamwe mpuzamakungu ni bamenyesha ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu Burundi mu ndwi iheze atitabwe na bose kandi atizigiwe n'imigwi yose. Ibyo biri muri raporo yasohotse kuri uyu wa mbere aho abo barorezi bamenyesha ko Perezida Nkurunziza yatsinze amatora atari nk'umwidegembyo wo gushikiriza ivyiyumviro. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atekanya kugendera icicaro cy'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Afrika ya Addis Ababa muri Ethiopia kuri uyu wa kabiri. Mu rugendo arimwo muri Ethiopia, Perezida Obama yaravuniye akagohe Leta Ethiopia ko ikwiye korohereza abamenyeshamakuru n'imigambwe itavuga rumwe na leta gukora mu mwidegembyo. Mu gihugu cya Somalia abantu bashika 23 nibo bamaze kumenyekana ko bafuye mu bitero byahitanywe byatewe n'ikibombe cyaturikijwe n'umuhari wa Al-Shabab kuri wa Mungu ku ihoteli yitwa Jazira Palace iri mu gisagara cya Mogadishu muri Somalia. Perezida Obama asanzwe ari mu rugendo muri Ethiopia yateye ivyatsi ubwo bwicanyi ati imigwi y'iterabwoba nka Al-Shabab nta kindi zi atari kwica no gusambura, ati bakwiye guhagurukirwa bakagwanywa. Igihugu cya Turukiya cyatumye ko kuri uyu wa kabiri inama izogihuza n'ibihugu rutura bigifasha kwivuna umwansi. Intumbero y'iyo nama ni ukurabira hamwe ukuntu ibyo bihugu byofasha icyo gihugu mu bijyanye n'umutekano.
Urakoze Aloyizi Bigirimana kuri makuru wongeye kutwibutsa. Njuti turi kumwe ibiganiro byacu by'igice cya mbere na habihumurije. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Abo twari kumwe mwese rero ndabashimiye. Nimucikwe kandi n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya gato saa 12. Turabagezaho ikiganiro muri isanga. Hagata hariko tubifurije gukomeza kugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Unaho ni wa mwanya wa kiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru nziza ivuga kwa Burundi bari bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bamwe yamwe ikabenshi bari kuratahuka mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Abanyapolitiki batari bake rero bari bateye akamuga saba kw'impunzi zitahuka na burya hari hatangajwe amakuru mu ntango kw'izo mpunzi zari zimerewe nabi cyane kandi zihanzwe n'ibibazo bitari bike. Iyo nkuru ni nziza kuko no mu Kirundi bavuga kwa amazi masabano atamara ibyiro kandi ko atakibanza na kimwe gishora kuruta iwanyu. Abatitsi rero barongo intara abo Barundi bari bahunze bavamwo bakwiye gukora ibishotse byose kugira ngo Abarundi batahutse bakirwe neza kandi baronswe ivyankenerwa cyane cyane n'ibibazo byatumye bahunga bitorerwe umuti. Uyu munsi rero duhiriye duhishije kuko duhiriwe duhishije ko turi kumwe n'abatumire mu batumire harimwo buramatari w'intara Kirundo Reverien Nziga Masabo. Mwiriwe neza buramatari.
Mwiriwe.
Murakomeye.
Turaho nta mahoro nta ngorane.
Turi kumwe kandi n'umumenyesha makuru y'iradio ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakoze igikorwa ntangire mu gutohoza hamwe no mu gutangaza amakuru yerekeye Abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane abari mu ikampi ya Mahama. Mwiriwe neza Eric.
Mwiriwe neza Frederic.
Reka mwiriwe neza, reka dutangure rero kuri wewe Eric muri kuri bibi mutubwire ibintu byifashe gute ngaho.
Frederic, nkuko warumaze kubivuga kuri isaha ndi ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi inemba ku ntara ya Kirundo. Abahunguka rero kuva mu gitondo bari benshi cyane ugeranije uretse kuba isaha bari kugenda bagabanuka ku murongo nta na gato higeze hatoza abiyandikisha benshi ariko barava mu mujyi wa Kigali n'ahandi ku mpande yaho baraza mu modoka. Imodoka zabo zipakiye ibyo bari barahunganye birimo amamatera, amaesime, bagera ku mupaka bagaparika umupolisi akabasaka bakiyandikisha bakabona gukomeza. Benshi rero twagiye tuganira baravuga ko ahanini kimwe mu mpamvu zibateye gutahuka ntabwo ari ukuba umutekano waje mu Burundi, ahubwo ngo ni ubuzima bumeze nabi ndetse no kuba bafite abana batoya bagomba kujya kwiga. Izo ni zo zimwe mu mpamvu zikomeye cyangwa se zibanze bavuga zibateye gutahuka.
Mu mpunzi zahungiye mu kampi ya Mahama ho hari ikibazo cy'uko impunzi zifuza gutahuka zitahuka?
Ayo makuru ntayo mfite kuba hungiye mu nkambi ya Mahama cyane ko ntabwo mperutse yo muri no minsi, ahubwo abahungiye hano igashora mu karere ka Bugesera n'ubundi ndi nibo mperutse kuvugana nabo kuri iyo ngingo yo gutahuka. Ukumva benshi baravuga ko batazigera batahutse igihe cyose ngo umukuru w'igihugu yaba atari kuye manda ya gatatu nk'uko babivuga Pierre Nkurunziza.
Hari n'abatari bake cyane cyane mu ncabwenge cyane abahoze abategetsi, muri bo hari abo bamaze gutahuka cyane cyane abari nk'i Kigali.
Abategetsi nta n'umwe uragaragaza ko atashye mu bari barahunze. Icyakora mu nkambi bamwe nk'uko mubivuga ngo bagiye barahitamo ingingo yo gutahuka, nubwo abigaragaza cyane ari abari mu miryango. Hari imiryango n'ubundi iri gufata umwanzuro kuri gahunda yabo, abo nabo nyine mu kanya bamaze gutambuka abadafite imodoka zabo baratega amatagisi akabazana hano ku mupaka. Abo nabo nyine bari bavuye mu nkambi ya Gashora birinze kugira icyo banangariza, ariko naje kuvugana n'umushoferi wari ubazanye ambwira ko ariyo yarabakuye.
Igitigiri cy'impunzi z'Abarundi bahungiye mu Rwanda ni kinini cyane rwose kuva batangwe gutahuka, nko tubwira ko amaze gutahuka bangana iki yari?
Imibare ku binjira n'abasohoka ntabwo bari bayimpa neza, ariko mu minsi yashize hariho byibura twatangiye kubivugaho ku munsi bagenda bagera hagati ya 200 na 250, ku buryo hari nubwo byageze mu masaa sita gusa abamaze kwakirwa abagera muri 300. Uyu munsi rero birashoboka ko iyo mibare ishobora kwiyongera ku munsi w'ejo, byo ngo byari birenze nkurikije uburyo ababibonye batuye ku mupaka babibonye. Yewe n'ababakiye nubwo nta mibare barampa ya nyayo, bavuze ko bari benshi ari aba batwara kuri moto babyemeze gusa impamvu bavuga ko wenda ubuzima bwari bubagoye yashimangirwa n'imirimo ikorerwa hano ku mupaka ari abavunjayi babandi bahindura amafaranga niba ushaka amarundi bakayaguha ufite amanyarwanda cyangwa ufite amadolari bakaguha ayo wifuza bobo baravuga ko uburyo bagiye bahunga ayo bari bafite bavunjisha urujya n'uruza mu mabiro de change ubu ngubu byaragabanutse baravuga ko nta mafaranga bafite
urakoze Eric ugume ngaha mu kanya turasura ko telekamu ntiyagiraho muja turi kumwe kandi na buramatari w'intara ya Kirundo umushanahe Reverien Nzigamasabo nashaka mutubwire mbega abo barundi batahuka namwe ndi kumabona icyo gitigiri kivugwa nico mubona ngaho mu Kirundo
yego nivyo abaca ku mupaka na cyane cyane wanemba gasenyi ni benshi ariko bose abanyakirundo gusa baravanze harimo abaza bavaza Ngozi za Bujumbura hari n'abandi baca ku mupaka wa Kanyaruhu hariya za Kayanza benshi munawe n'abazi Bujumbura twebwe turabana cyane cyane abagaruka mu ngo zabo baza mu ntara ya Kirundo muri abo baca ku mupaka harimo abanyakirundo hari n'abandi rero baca mu kiyaga baca no mu nzira z'intuze ya z'isi isanzwe mu ishyamba rya Murehe twebwe turagereranya abo tumaze kubona baca ku mupaka mu bisanzwe ni hagati y'amajana atanu n'igihumbi ku munsi ariko hari abandi baca rero mu nzira zo mu mazi abandi bagaca mu nzira zo mu ishyamba rya Murehe utuja kwinjira mu Rwanda ubu rero tubona benshi nk'ingo z'abantu bari bahunze bose baza bari mu ngo zabo bagiye mu miryango yabo kiretse yuko batubwira yuko abamaze kujyanwa mu makambi ajya amakambi ya Mahama mwariko muravuga aribo bigorana kubera ko kuza no gutoroka mbese neza jewe nazanye abana bari batorose ndabarungikiwe na ambasade bafatiye i Rwanda babuze itike bashikana ku mupaka baratubwira yuko kugira ngo uve mu ikambi Mahama ushaka gutaha yuko ari ikibazo kubera ko abo muri Afrika ni bagukundira
mwamaze gutohoza
ngaho mu Rwanda abahungiye mu Kigali mu muzi cyane ngaho Nyamata bose bariko barataha mu ngo zabo hano mu Kirundo
mwamaze gutohoza mukabaza abategetsi barongoye ayo makampi bakorera HCR mukabaza gituma batarikura izo mpunzi zifuza gutahuka ngo zitahuke
bon ntabwo turavugana mugabo zewe nta kintangaza kubera ko no mukubajana gihutute mu makambi byatwese yuko mengo hari icyo bashaka kubakoresha kuko zewe twagiye kubagendera kabiri bakiri ngaho umuntu ze ya aha muntu ze ku mupaka hagufi barabatwima abantu biyandikishije bashaka ko tubatahana barabankira ngo nibyo ukunda ngo ni mpaka ngo ngose ramaze kubandika rero bariko barabankira n'ubu kugaruka ze nta kintangaza kuko urazi ingene abantu bahunze bagasanga n'amabisi ari ku mupaka harimo n'indyo bagenda babagaburira byumvikana yuko hari icyo bari bashaka kubakoresha rero n'ubu barankira nibyo numva ko hari ukurikirane rw'ingene n'abahunze bagenda bakigwa byumvikana yuko bataborohereza rero kuko n'abanze n'abana baba basore batatu baje n'inzara igira ibice babankiko batahana bavuga ati nako twari abanyeshuri ntidushaka kuguma turi ngaha ubuzima buragoye ibifungurwa n'ibikeya nta mazi ahari abantu baragwara indwara zitandukanye ariko bakaguma babaho rero ni ntuzeze bona nabivuze mbese bagitangura nagiye ngiye no kubaraba ndababwira nti ntaho ni ngene ubuntu ndatantambara ihari niko hari impari za politike ariko se muzana amabisi gutegera ku mupaka gute mwanka gute yuko abashaka gutaha yuko tubatahana kandi ari uburenganzira bwabo rero n'ubu kubona bakibankira rero ni urukurikirane rw'ingene n'abahunga bagenda ko baraborohereza amabisi aza kubategera n'ubu rero babankira gutaha je n'ikintangaza
kuva icyo gihe babankiye eka bariko barabatera kamo kabasaba guhunga ari benshi canke kubakira ku buryo vyotuma batifuza gutahuka eka n'ubu vyibonekeje ko bankira impunzi gutahuka mwoba mwaratoje mukamenya imvo nyakuri ikintu umugambi w'ivyo biro n'uyo
twebwe hatubyeza biratugora kubera ko ntitwumve nyine umuntu avuga ati jewe ndafashe inkingo nshaka gutaha ni mu ntahane ndi mu minwe yanyu bakana ntabwo dushobora kumenya igituma bagira iyo nyifato gusa ni ibintu bibabaje kubera ko nka jewe nk'ubu ndonka amatelefone menshi y'abantu bari mu iyo kambi y'Imahama bambwira ati nyakubahwa guverineri twahana gutuse waje gutura abatukiri mu ntuze ya aha ku ntuze ya mu karere ka Bugesera
turanka gusubira inyuma ariko ubu turabona ibintu yuko bigoye turumva nuko ni Burundi ari amahoro abari yatangorane bafise murasubira muze kandi mudukabure gutaha musaba abayobozi b'u Rwanda yuko abacunzi nkambi yahunze yamahama yuko batadukundira ko dutaha murabe yuko twebwe twova ngaha tukaza mu ngo zacu nawe twaza gukora igihugu cyacu ibarutse twebwe rero ntituzi igituma badashaka kurekura izo mpunzi kandi izo zishaka gutaha ije biradusiga ntitubizi tubitahura mugabo urumva ni bya bindi bavuga ati iyo impunzi zigize impunzi zigiye ahantu aho zigiye akazi kaba kabonetse yumvikana ko rero ko kumurekura akazi gacagahira kandi bazikora ari nk'izo ngira ngo bituma bababohane kugira ngo akazi nkumbura abafite akazi ntigahere babandanye birondera amafaranga ariko impunzi zozo zashaka gutaha mu gihugu cyabo barumva yuko umutekano hari niko ko sinzavuga ngo n'umutekano ngo ni ijana ku ijana ariko murabona yuko amatora yaraheze bavuga ngo imanda ya gatatu niba ateye ubwo umukuru w'igihugu yaratowe nta n'intambara yabaye inzego z'inama nshingamateka zaratowe bamusantere bashasha baratowe ubu rero bono kuza nabo bakaza gufasanya n'abandi barundi bakubaka igihugu cyabo gusa ivyo byo kutaborohereza n'ukuri twibaza ko ari bimwe bavuga nyine yuko iyo impunzi zibonetse abakozi babaronse akazi iyo rero zigiye kabagahagaze twibaza ko ari izo ngengo ibyo wabiri inyuma urumva nkumbure ntabyo namenya bindi mugabo nuko ndirinda byiyumvira
mu tubiyutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na uramatari w'intara ya Kirundo umushana hereberia nzigamasabo turi kumwe kandi mu nshamakuru wacu mu Rwanda Eric Bagiruwusa turi ko tuvuga ku kibazo cy'impunzi ziko ziratahuka ari nyinshi mu Burundi ziva mu aho zari zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bifuza kuduhamagara reka tubibutse nimero zacu nimero hamagara ko WhatsApp ni kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe naho bashobora kandi no telefona bakoresheje SMS inimero yayo ni kabiri gatanu indwi indwi gatanu 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 gatandatu ubusa ubusa ubusa
rero ushaka bwa ndakubwira kwe kutazi kurashisha inkoko uzogendera inyuma yanjye ukoresha ubuhiri naka gafuye
Wewe kutoge manu uri kure. Jumba wose bagenza. Nigisha nacyawe kurasa.
Ivyo ni bishika bane bane.
Umbi umbi mawe nawe. Wewe numva ko twitegurira ingwara.
Eh? Ingwara?
None.
Ewe bana yanje naramye ngo nze mbone. Mungu ane mu 65 nabuza abavyeyi nje ndahebe ishure nja kubaka hatarage mu 72 naho ingwana imfakaza ntaranagandu hirya yeje mungu ane mu 93 naho murazi ko abo muvukana bose babacishije ku buhoro
reka natwe turwane mbere tubahure
naba namwe mwomojeje amarire bane banje vyarabananiye kuza n'abagore ngo ndonka kuza
ukutabagore
none mugira musubire gukwega ingwano gabane banje mbega jewe mushaka nzokwicwa n'agahinda
ntare ndumva ko twigwanye
naho ubona munshakira amahoro kano
tuzafa tuguhaga ma Ahubwo reka namwene wacu ndamwigishe kurasa tuzofashanye kukugwanira
na rimwe bane banje amahoro azigara azanwa n'ingwano subite ivyo bigwanisha uwabibahaye aha niho muzoba mu ngwani
imyonkoho kabwa nige kurasa erega mawe arashaje ntazi nibyo
nabyaziga mwana
mbese numvise ngo mukurasa bakwiga ngaho
yo
Yo!
Yo! Yo! Yo! Yo! Mbega ndashimawe yo!
Urabona ingendo urashimawe gakibutura. Yo! Hey, abara puye! Bawara puye, nega bawara puye! Apuye bawe!
Barundi, barundi kazi. Twirinde ingendo yodusubiza mu ntambara.
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
tugaruke kuri wewe Eric bayagira ubusa mwaragende ya iyo kampi ya mahama cyane gusi ika kuva mu ntango mwara bonye ikintu impunzi zinjira muri yo kampi hari ikintu mutubwira kijanye nibiri ko bidashikirizwa bivuga ko izo mpunzi bazohereza ku buryo basa n'abaziteraka mu ko kuguma mu makampi kuguma mu buhungiro hari ikintu kimeze gutyo mwa mwarabonye
icyo kuvuga ngo ziratahuka
kuva zicinjira mu ikampi hari ukuntu zafatwa ku buryo eka n'ukuntu bazikura ku mbibe bazitwara n'amakamyo hari ikintu mwa mwabonye cyo bakimeze nk'uko umenye ngo ishyira hamwe HCR ryari bifisemo uruhara
ibyo ntago byashoboka ntago byoroshye ku umuntu yabibona ariko ibyo wenda bavuga ngo ubuzima zibayemo kuba zabwinubira byo wenda bikaba byatuma zahitamo gutaha ku bushake byo wahera nko ku kibazo cy'ubuvuzi aho umuntu yashoboraga kuba yajya gushaka ubuvuzi mu minsi umwe ibiri itatu atarabona umuvura kubera ubwinshi bwabo nacyo cyaba imwe mu mpamvu ubu ngubu ndiho inkambi ubwayo yaruzuye ntabwo bakimurira y'abandi ubwo urumva hagiye harimo ibintu by'ibibazo n'ubundi bashobora kuba batishimiye niba ariko nabivuga mfatiye kuri ibyo ngibyo
umushyira nahe buramatari Reverien Nzigamasabo ibintu ubutegetsi buriko burakora kugira ngo izo mpunzi zakirwe hariho imigambi irashe yatekanijwe yo kwakira izo mpunzi kugira ngo zironswe ibyankenerwa mu kigihe zari zimaze igihe kitari gito hanze
murakoze cyane muri rusange twebwe ukuntu bahunze impunzi mu guhunga kenshi wasanga mu muryango hahunze bamwe ntabwo wasanga hahunze na cyane cyane abagore n'abana cyane mu muryango ugasanga hahunze abana bakeya ariko benshi baserugo abagabo baguma mu ngo zabo ku buryo ubona ariko barahunguka ashyikira mu rugo asanga serugo ari hari ariko bafite ibibazo by'imibereho nko kuronswa nk'ibifungurwa byihuta twe turafite ikigega cy'ibifungurwa ntegabizoza kugira ngo abo bafite ingorane zo kuronka ibyo bafungura mu minsi ya mbere nkumbura abo bahunze bose umugore n'umugabo kugira ngo tube turabaramira mu kurindira yuko ubushyiranganzi bwo gufatana mu nda babakorera imigambi yo kubashyigikira bimwe birama ibyo rero nta gushika n'ubu nta muntu yahungutse afite ikibazo kijyanye no kubaho mbese naho turiko turavuga ko dufite icyo kigega cy'ibifungurwa ntegabizoza ntiturabona benshi batwitura bavuga ko bafite ikibazo twarabibonye mu minsi ya mbere turarungika no mu makomine na cyane cyane Bugabira na Busoni kugira ngo abafite ibibazo byo kuronka ibyo bafungura basi babaha ko icyo kigega ariko kuri turabifite biri kuri progress n'abaza no kubisa benshi usanga nyine bashyikira mu ngo zabo usanga nyine kuko urabona ko bahunze turi ko turimbura hari mu kwezi kwa gatanu ibiharage byari byeze naho biteze neza cyane n'ibigori ku buryo rero batarashika basanga mu ngo zabo ibintu bafungura bihari abaza kutwitura ni bake cyane ariko twe twarabyiteguriye turafite ibifungurwa mwumbure ku bazaba bafite ikibazo cy'ukuronka aho baba inzu mwumbure bagiye basambuye inzu zabo cyangwa ugasanga mwumbure kumvikanyiri ugasanga hari ibituma byamusambuye nk'inzu yiwe ivyo navyo tuzoheza twitake ubushiranganzi bwo gufatana mu nda kugira ngo mwumbure bafashe kuba baronkeje nk'amashitingi kugira ubuzima bubandane
icyo kibazo cy'impunzi zitahuka cyane cyane zitahukira zihunguka zisubira mu ntara Kirundo turaziga ko kubura amatari n'uwaguma hafi muri iki gihe turi kumwe kandi n'umumenyesha makuru w'iradiyo Ijwi ry'Amerika Fidelite nawe nyine yagiye kwirabya ukuntu impunzi z'abarundi zitahuka Fidelite mwiriwe neza murakobe
ego
mutwibutse urubibe mwagiye ko
twagiye kuruhwa ni rubibe Burundi buhana n'u Rwanda
zifashe gute
ari mu cyungaro nyene muri commune Rugombo ni rubibe Burundi buhana na Republika ya Demokrasi ya Kongo
zifashe gute impunzi ziratahuka ari nyinshi
aho igihe twashika ibyo twabonye nta mpunzi nyinshi twahuye eka no kuruhwa twashitse igihe cy'isaha zitandatu isaha umunani zibura niho twaca ku mupaka nta bantu twabonye ngo bariko barasahuka ari benshi yari nk'umudugu umwe nk'umuntu umwe wasanga ari ku kadirisha aho bakira abantu batashe byari bigoye kumenya ko atahutse n'uko ari umuntu wasanzwe ko ikorera utwiwe na rigiye bitoroshe gufata amajwi ku mupaka ego ariko twashoboye kuvugana n'abasanzwe bacungera izo mbibe bashoboye kutubwira yuko ugereje n'iminsi iheze ubabona abantu benshi binjira basohoka mu Burundi kuja n'uruza ubu rugifatishe neza ho minsi yahera ariko bakavuga ko hamwe kare imbere y'amatora wasanga nko ku munsi y'injyana 45 mugira bamenyere kwakira abantu bashika ku 200 twavuye dutembera hirya yaho gasoko kubera ko ahanyene muri cyiro cya rugombo hari utuyira twinshi tw'ikirundi hari imipaka itazwi n'amategeko usanga abarundi cyangwa abanyarwanda bajabuka bagagiranye imigenderanire hirya no hino naho twashoboye kugenda ahantu bita muri Rukana ya mbere ayo muri Rukana ya mbere naho nyene nta muntu umwe twigeze duhura nawe ngo arahungutse ariko twaganye n'abanyagihugu baho aho batubwiye ko bahora babona abantu rimwe rimwe bahunguka ariko nta kigwi cyabo batubwiye gusaje bashoboye kutubwira ko batabakishobora atabo bakibona bagihunga icyo twasaba twamenyesha ngo ko banyene ga kuri Rukana ya mbere nuko hariho abasore bihaye ububasha bwo guhagarika impunzi zitahutse bo nyene twanaganyiye baratwemera ko nyene bahora bafata abantu batahutse bababaza ibibaranga uwo basanze rero ngo adafite umuranga bakaheza bakamufata hanyuma twabaye ko bafite uburenganzira bwo gufata abo bantu batubwira ngo yuko ngo ikibazo cy'umutekano ngo ari kiri abarundi bose twahavuye tuvanga muri Rukana ya mbere tujya kurongera musitanyeri wa komine Rugombo Beatrice Kandiri nawe twashoboye kuvugana ku telefone kuko atari hafi y'ibiro byiwe yatubwiye ko ibyo biratabyazi kuba ari abantu bihubasha gufata abantu bahungutse ati nyabona agiye kubwira amatohoza abo bafata abahungutse aribo baheza bagakurikiranwa n'ubutungane
urakoze fidelite
ehe rero ushaka bwa ndakubwira ngo wewe kutazi kurashisha inkoko utoga indi nyuma yanjye ukoresha ubuhiri naka gafunga wewe kutoga mana uri kure cyumva bose bari kenza nyigisha n'icyo kurasa
ivyo nibikigabane bandi
umbi mawe nawe wewe numva ko twitegurira ingwara
Ningwano.
None.
Ewe bana yanje naramye ngo nze mbone. Ningwano mu 65. Nabuza abavyeyi.
None.
Nje ndahebe ishure nza kubaka atarage. Mu 72 naho. Ningwano imfakaza ntaranagandu.
Ubuzima tubaye bandi.
Ijya yaje mu ngwano 93 naho. Murazi kwabo muvukana bose babacishije ku buhoro.
Reka natwe tugwane mbere tubahure.
Naba namwe mwomojeje amarire bane banje byarabananiye kuza n'abagore ngo ndonka kuza uko.
Tabagore.
None mugira musubire gukwega ingwano gabane banje. Mbega jewe mushaka nzokwicwa na gahinda.
Ale ndiza ko twirwanye.
Naho bona munshakira amahoro kano.
Tuzofa tuguhaga ma. Ahubwo reka namwene wacu ndamwigishe kurasa tuzofashanye kukugwanira
na narimwe bane banze amahoro azigara azanwa n'ingwano subitse ibyo bigwanisha uwabibahaye aha niho muzoba mu ngwane
imyonkoho kabwa nige kurasa erega mawe arashaje ntazi n'ibyo
nabyatsiga mwana
mbese numvise ngo mukurasa bakwiga ngaho
yo
Yo! Mbega ndashimawe yo.
Urabona ingendo urashimawe gakibutura. Yo! Hey, abarapfuye! Abarapfuye, abarapfuye. Abarapfuye bawe.
Barundi, barundi kazi. Twirinde ingendo yodusubiza mu ntambara.
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
mu shena he leverien zigamasabo turumvise ikibazo gihambaye cyane gose cimisore yoba ifata abahungutse kandi tuzi ko abatetsi b'u Burundi bipfuza ko abantu benshi batahuka ico kibazo mu kivuga kwi
ngo twebwe abahunguka bakiye mu noze ku mupaka igipolisi nico gikora ko kazi kubera ko umupaka murazi yuko ucungerewe n'intuze ya n'ingabo z'igihugu abapolisi n'abasirikare baraheza bakora igikorwa cyo kubasaka mu byo bagarukanye bafishe kuko ntawo bazi yuko adashobora kuzamo ibigwanisho bishobora kwegera intuze akarambaraye ariko kubaza baca mu nzuzi muri Kanyaru kubaca mu ntuze ya Mucohoha tumwe twasizeho ntuze ya abapolisi ku vyambu ivyambu twamaze ku kuraba yuko ari bivyo koroneza kugira ngo ntibaze mu kajagari naho nyene bishobora kudukwenyera intuze ikibazo cy'umutekano muke kugira ngo abahungutse boroherezwe hanyuma baze ibintu bafite abapolisi barabirimo hanyuma babandanye mu ngo zabo. Gusiko ubu nta abantu basanzwe abanyagihugu basanzwe dufite dukoresha baza gusaka abantu bahungutse abahungutse bose basakwa n'abapolisi hanyuma bagaca bagenda mu ngo zabo. Mbese iyo bagiye mu ngo zabo nta n'ubu bakurikira bagenda bakakirwa neza n'imiryango yabo basigaye burundu.
Hari ikibazo gihambaye cyane rwose abarundi benshi bahunze bavuga ko aricyo cyabatumye bahunga ikibazo cy'umirwi y'imbonera kuri bavuga ko ika nk'uko mugoroba baturika abanyagihugu ugasanga kenshi na kenshi barasahura n'ibintu byabo. Icyo kibazo mwagitore nyinshi kugira ngo ntihagire abarundi basubira guhunga
ntabwo cyari icyitwazo nyakubahwa Federico. Abarundi barakunda kurondera ibyitwazo. Urazi ko mu gihugu haje intuzeya haje icyo bita komite mixte de securite, intuzeya ordonanse y'abashikiranganji babiri w'intwari hagati mu gihugu hamwe n'uw'umutekano basavye yuko abenegihugu nabo bogira amakomite ahuriyemo bose ajejwe gucungerera hagufi ikibazo cy'umutekano bari kumwe n'abapolisi. Mbese gushika ku mutumba ahora mu kirindiro cy'igipolisi abarimo muri iyo komite. Izo komite rero nizo kenshi bakunda guca bavuga ngo zirimo imbonerakure. Kubera icyo bakunda kuvuga ngo zirimo imbonerakure? Kubera ko benshi baranga kuzicyamo. Urumva birasaba yuko bafashanya n'abapolisi ari no gukizura iyo hamaze iminsi ari nk'ibihuha bagafashanya n'abapolisi. Hari aba rero basaba bavuga ati twebwe ibintu cyo kurara ijoro ntitubikeneye. Mugabo aho kugira n'uzeye ngo bashyigikire ababikora bo kuko bariko n'umutekano wabo bagatatangura kuvuga ngo bikora naba bikora naba. Iyo rero ni ntuze ntabwo ari ibintu byo kuyandukiza amakomite mixte de securite kuva ku rwego rw'igihugu. Urazi ko rwego rw'igihugu hariho n'uzeye ya inama nkuru y'igihugu ishinzwe umutekano hakaba mu maprovense komite mixte de securite rwego rwa komine rw'intara rwego rwa komine gusa rwego rw'umutumba. Aho rero hariho ikuntu rwego rwubatse abajyamo abaribo. Aho rero nibo abakunda kuvuga badashaka yuko ubwo rwego rwoja badashaka yuko akazi kokora igipolisi gusa kandi muzi yuko igihugu kiba ari kininiya kumenya ibibazo ku mutumba byabaye yuko bitabwiza kuraba umupolisi na buryo usanga ku bapolisi ku mutumba usanga ari abapolisi babaye benshi babiri abo ntibashobora kumenya ibibazo by'umutekano ku mutumba. Aho rero amakomite mixte de securite niyo ariko arakora nk'uko mwanabyumvise mbese n'umunsi w'amatora iminsi twagiye mu matora yuko n'umushyiranganji w'intwari hagati mu gihugu yahavuye agasohora n'urwandiko akabivuga no mu maradiyo no mu mateleviziyo asaba simbanya kubaha wa murongo y'intara murongo y'amakomini ubure n'uwo mwanya yuko y'amakomite afasha kugira ngo aho twumva hari imibiri ko ishaka kuzohungabanya amatora ngo baturire ibikoresho by'amatora mufashe abapolisi kuko abapolisi n'abasirikare ntibakwiye basanzwe bahanganye n'ibindi bibazo bitandukanye hirya no hino. Aho rero ni nacyo cyanafashije yuko n'ibikoresho bitanaturirwa tube murazi ko ku ntego bari barageze amajyambere baraza guturira baraturira bikeya ariko kuvaho izo komite zigiriye nazo nyine gufasha abapolisi mbese nabo nyine mu ijoro bakarabicanye nta muntu n'umwe yasubiye kuza guhungabanya ibijyanye no guturira ibikoresho by'amatora byashyize neza cyane. Nabo rero basaba kunda kuvuga ngo nimbonera kure ngo n'ibindi no gushikuza kw'abarundi usanga umengo ibintu byo gushikuza cyari mu mibereho yacu y'iminsi yose ariko n'ukuri nta migwi yegamye umugambwe uri ku butegetsi ihari kuri icyo gikorwa atari aya makomite mixte de securite.
Mu kanya turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika Etienne ariko imbere yaho nagomba mbaze mugenzi wacu Eric bayagira ubusa niba yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ko mu Barundi bariko baratahuka yabonye cyane cyane abavuye i Kigali bavuga ko batahutse kubera ubuzima bwoye atari kubera umutekano ari muke mu Burundi. Eric, hari muri izo mpunzi hari wowe wavuze ikibazo cy'uko boba bafatwa nabi n'imbonerakure
bageze iwabo?
Yego
bagiye babivuga ko bamwe muri bo batahuka imbonerakure zikabagirira ibyafura mbi. Na hano mu kanya nahoranye n'umusore ambwira ko yigeze gutahukaho biba ngombwa ko ngo bamukurikirana ariko nawe ngo ashobore kuba ngo yarigeze kubaho mu myaka yashize ngo yigeze kubaho umusirikare rero ngo bakeka ko wenda yaba afite ibirwanisho cyangwa se yaratunzeho ibirwanisho. Icyo kibazo ubwacyo ntashobora kuba yakwegera hepfo ngo arenge gatoya umupaka agere ku butaka bw'u Burundi ngo bahita bamushimura.
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Etienne murafise ikibazo murafise icyumviro
yego.